Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza iganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa mbere itariki 13 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2022 muri kumwe na Frederic Undikije. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA cyaratangaje kwinyuma yo gukuraho inyubakwa z'abanyagihugu zubatswe mu bishinga ubu naho ari gihe cyo gukuraho inyubakwa za leta hamwe n'izabigenga.
So mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa, ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta harimo nabandi bikoresha.
Uyo ni Colette Ruhamya, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urupfu rw'umunyekongo yaba muri teritwari ya Fizi mu buseruko bwa Congo, yafatwa nk'imana y'abanyagihugu yitavye umuremyi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloisa Mbigirimana. Muramutse neza Aloisa.
Urakoze Frederic. Tu yahere mu karere k'ibiyaga binini, abarwanyi bashingiye ku idini rya Kiisilamu barisha abasirikare ba leta 30 bakomeretsa abandi 70 mu gutana mu mitwe kwabaye mu ndwi iheze mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ba gisirikare. Major Hake Make Hazukai wo mu gisirikare cha leta ya Congo yashikirije ku munsi wa gatandatu ko iyo mirwano yabaye ku munsi wa kane yabahuje n'umuhari Allied Democratic Forces ADF mfunyafunyo y'icongereza mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Igisirikare cha Congo carigaruriye icicaro cha ADF muri iyo mirwano yabereye i Madina congera cica baroberi 40 harimo n'indongozi zabo nk'uko Hazukai yabishikirije. Igisirikare cyatanguye guhiga abarwanyi ba ADF mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Abarwanyi bagirizwa kuba bamaze kwica abantu barenga 1000 mu ntara ya Beni kuva mu mwaka w'2014. Umukuru wa leta ya Libya yavuye mu mwumvikano kandi yemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Fayez al-Sarraj hamwe na mukeba wiwe Khalifa Haftar bitezwe gusinya amasezerano yo guhagarika intambara i Moscow mu Burusiya kuri uyu munsi wa mbere nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Libya. Izo mpande zose zibiri zari zimaze kumvikana ku guhagarika intambara kuva kuri uyu wa w'Imana kugira iyo mirwano imaze amezi 9 ihagarare. Leta ya Tripoli kuva mu kwezi kwa kane yari maze igihe isugirejwe n'inteko ziyobowe na Khalifa Haftar wo ku itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere yigaruriye igisagara cha Sirte. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan bariko barafasha izo mpande zibiri bamaze indwi yose basaba ako gahengwe. Muri Afrika kandi umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo ku munsi w'Imana yasavye Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kubumvikanisha na Misiri mu matati bafitaniye y'urugomero rwubatswe ku ruzi Blue Nile. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu mwaka wa 2011 Ethiopia itanguye kubaka ugo rugomero rw'umuyaga nkuba kuko Misiri izeye uburaro n'uburamuko kuri ayo mazi y'urwo ruzi. Abiy yitabaje Ramaphosa mu kubahuza kuko ngo ariwe agiye gusubirira Misiri mu burongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri uku kwezi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Imyiyerekano yamiriza ubutegetsi bwa Irani yarongeye kuba mu ijoro ryo kuri uyu munsi w'Imana bucari ku wa mbere ku nshuro ya kabiri yiyamiriza igisirikare. Ubwa mbere cyahakanye mu nyuma kiremera ko cyarashe indege ya gisirikare ya Ukraine ahafuye ingenzi zose 176 zari muri yo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije Irani kutarwanya abo bantu bari mu myiyerekano. Umushikiranganji wa Irani ajijwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif yashikirije ko afise umubabaro kandi asavye imbabazi ku by'iyo ndege yarashwe. Iyo ndege yakorotse ku munsi wa gatatu ariko Irani yagiye kwemera ko ariyo yayirashe ku munsi wa gatandatu. Abasirikare ba leta ya Iraq barakomeretse jo ku munsi w'Imana inyuma y'igitero cya rokete ku kambi iri mu buraruko bw'umurwa mukuru Baghdad, nkuko byashikirijwe n'igisirikare cya Iraq jo ku munsi w'Imana. Izo rokete zatewe ku kambi ya Balade iri ku birometero 80 mu buraruko bwa Baghdad. Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika babwijwe rya Amerika ko ata musirikare wa Amerika yari muri iyo kambi ico gihe. Ariko umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yavuze ko naho ata musirikare wa Amerika yahagiriye kibazo, leta ya Iraq ikwiye gukurikirana ababikoze kandi ikabashengeza. Nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igitero cy'intagondwa ku munsi ku kambi y'igisirikare ni mu burengero bw'igihugu cya Nigeria haraheze iminsi ine cyahitanye abasirikare 89 nk'uko ibitigiri bishasha byashikirijwe na leta ya Nigeria yabishikirije ku munsi w'Imana ejo. Leta yashinze iminsi itatu yo kugandarira abo basirikare basize ubuzima muri ico gitero muri Niger. Ibiharuro vya mbere kuri ico gitero cyo ku munsi wa kane byatangajwe byatanga abasirikare 25 bahasize ubuzima, ariko ubu naho leta yemera ko abashika 89 aribo bafuye.
Urakoze ya Louise kumakuru heje kudushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko mukomeza kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Nyuma yo gukuraho inyubakwa z'abanyagihugu zubatswe mu bishanga, leta y'u Rwanda yaratangaje ko ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubakwa zayo nazo ziri mu bishanga. Inkuru ya Asumta Kabuyi, umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo hagiye humvikana hirya no hino iyimurwa ry'abaturage bari batuye mu bishanga. Iki gikorwa n'ubu haraho kitararangira hirya no hino mu mirenge igize umujyi wa Kigali. Kuri ubu kwimura abaturage bisa n'ibigenda bigana ku musozo, hakaba hatayiwe kwimuka inyubako za leta n'iza bikorera ku giti cyabo nazo zari zubatswe mu bishanga. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA, Engineer Colette Ruhamya, yabwira Ijwi rya Amerika ko gukuraho inyubako ziri mu gishanga bitareba abaturage gusa.
Ntabwo ari ibikorwa bya leta gusa, hari ibya leta, hari iby'abikorera, hari n'ibintu bitandukanye, ariko ibya leta byo umurongo ufite bimwe byanavuyemo rede. So ibikorwa biri bisigayemo ingana nkeya nizo zigikorerwa roadmap, uko zigomba kuko turimo hari abatangiye kubaka aho bazimukira, ni iminsi mike gusa bari buhabwe ariko bakaba bimutse. Hanyuma n'abandi bakenera za compensation evaluation yatangiye umunsi kubibara byose bakabiha agaciro, ariko abantu bakavamo. Nimba tuvuga nka regi kabi yari ifite ahandi ikorera, ni ukwiyanda bagashaka ahandi baba babyimuriye aho bishoboka. Aho bidashoboka ubwo nyine ni ugushaka indi nzu. Hari n'ahandi hari amashuri, ubwo nk'ibyo by'amashuri turakorana na Minisiteri y'Uburezi kureba n'iminsi bahabwa. So mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa, ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta, harimo n'abandi babikorera.
Engineer Ruhamya uyobora REMA avuga ko gusenya inyubako zose za leta zikava mu bishanga birimo gukorwa muri iki gihe bitanga icyizere ko nta muntu n'umwe uzongera kwigabiza ibishanga abyangiza.
Turizera rero ko ibi bintu byatangiye n'ukuntu bya bimeze naho bigana umurongo byahawe, turibaza ko noneho ibintu byo kuba mu bishanga rwose no kubakamo birangira. N'impamvu yindi yatumaga ndetse bigenda byiyongera nuko nyine twabivugaga, abantu umwe ejo yakwimuka undi wo iruhande atakwimuka ejo wahuni nawe akagarukamo cyangwa agashyiramo ikindi gikorwa ati nubwo ntatuyemo ariko kashyiremo akaduka. So ibyo rero kuko atazabona n'inzu iruhande rwe yindi iri ikora, ndibaza ko ntawe uzatunyika kugarukamo. Ikindi naho abantu wasangaga n'ibyangombwa bitangwa n'abakunzi bandi b'inzego zibanze, ugasanga babishyizemo bahaye umuntu akangombwa iruhande, n'ibyo byangombwa biriho birasesengurwa.
Umuyobozi wa REMA Madamu Colette Ruhamya asobanura ko ibi bishanga nibimara kuboneka byose bazabitunganya hakurikijwe igishushanyo.
Ibyo rero bizatugayidinga ni gute ibyo bishanga bizakoreshwa. Hari ibigenewe conservation bireka uko biri kubera functions z'igishanga kamaro k'ibishanga kugira ngo kabungwe hari aho usanga abantu bashobora kuhakura jardin nziza abantu bakasura hakaba green space hari ibindi bizakoreshwa nabyo bishobora no guhingwa n'ibindi tuzagendera kuri yo master plan ariko wenda mu buryo bwihuse none aha mwanyu byose bitarakorwa byatunganywa bisanzwe bitanahenze dukoresheje uburyo dushoboye
Leta isobanura ko abantu bimuye mu bishanga bari basanzwe bafite ibyangombwa byatanzwe n'ababifitiye ubushobozi bashobora kuzahabwa ingurane nubwo nta gihe kizwi cyatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2019 nibwo umujyi wa Kigali washyize imbaraga mu gukuraho ibikorwa biherereye mu bishanga hirindwa ingaruka byagira ku baturage bamwe mu bimuye muri ibyo bishanga mu buryo bwo gukiza abaturage bashoboraga guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye muri iyi minsi Mu mujyi wa Kigali habarurwa ibikorwa bisaga 70,000 birimo inzu ibikorwa by'ubucuruzi n'inganda biri mu bishanga byo mu mujyi wa Kigali inzu zimaze gukuvanwaho zirenze 3,500 leta ikabivuga ko n'ibindi bikorwa byose bigomba kuba byavuyeho mu gihe cyavuba kugira ngo ibishanga byongere gusubirana Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 293 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Murundi naho leta yarafashe amatungo yose kigo Maison Shalom ari mu ntara ya Ruyigi isohora n'abana b'imfuvyi bashika kuri 20 bari bakiba muri ico kigo cashinzwe n'umufasoni Margarite Barankitse ubu cimuriwe mu Rwanda kubera uwagishinze yahunze igihugu leta isigura ko yafashe amatungo yiwagirizwa kuba afise uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi yahatswe kuba mu mwaka wa 2015 Yannick Higo yabwiye ijwi rya Amerika ko bibabaje kubona imfuvyi ataco zizira zisohorwa n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru hari ikigali mu Rwanda
Amakuru dukura mu ntara ya Ruyigi akemezwa n'ikigo Maison Shalom citaho imfuvyi kuva ku munsi wa 4 gushika kuri uyu wa 5 buramatari w'iyo ntara ari kumwe n'umushikiriza manza mukuru wa Republika mu Ruyigi abajejwe ipolisi n'iperereza bagiye gufata amatungo yose y'ico kigo ari ku mugwa mukuru wa Ruyigi amazu yafashwe agizwe n'ibitaro irerero ry'abana b'imfuvye n'abafise ubumuga bwo mu mutwe amashure microfinance yatanga ingurane imirima amararo y'ibitungwa n'ibindi abo bana barasohowe inyubakwa nazo zishigwa ko amagufuri ibikoresho birimo imodoka navyo bijanwa kubikwa ku biro bya centre nkuru ya Rugigi ubu abo bana b'imfuvye barenga 20 bakiriwe n'imiryango itandukanye ku mugwa mukuru wa Rugigi ubuyobozi bw'intara ya Ruyigi busegura ko hafashwe amatungo y'umuntu ari ku rutonde rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 uwo nawe n'umupfasoni Margarite Barankitse yashinze icyo kigo Barankitse aterivyatsi iyo nyifato
bunonyi buzima bw'abantu busenyura ibintu n'ivyari bya leta byari by'abanyagihugu abana b'imfuvyi bari bafashijwe n'umutima mwiza wabantu ukaza kubangaza mu nzu utabubakiye mu itongo ritari n'iki wawe ukababuza no guca igitoke none ni Maison Shalom yagize iki ibyo bicumuro kwitiranya Margarita Barankitse nishira hamwe Maison Shalom biratandukanye kuko ishira hamwe Maison Shalom yarabagateka kabo bantu none abo bana n'abandi nabigihugu ni bahana buhana Margarita Barankitse barambanye nibyo narangaye none woca wangaza n'abana biwawe kuko bajya abanerega barabana b'igihugu
Barankitse ahamagarira bahora bafashwa n'izo nyubakwa nk'amashuri n'ibitaro ko ari bo bokwitwara hamwe n'amashuri amegigenga haranira gateka kazi na muntu we wavuga ko ivyo ari vya bihanwa na sentere mpuzamakungu mpana vyaha CPI.
Ico nico bita crime contre l'humanité. Ivyo o nibaza ko ari ya sentare mpuzamakungu igwanya ubwicanyi witwarire intwaro y'abantu ubitwarira kwandeganu urabona baje baragira bukebuke abarundi banuma hanyuma ugasanga igihugu mengo cubarawe ko nurupfu abantu kamengo tugenda turi biziga hanyuma tukanuma ejo bagacururi mu muntu tukanuma ejo ugasanga imivyimba tukanuma bakaguma vangu ibararira gu nayo byaguye kuva kera abantu basemerera
uwo mufasoni ari ku rutonde rw'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu kubera ibyaha leta y'u Burundi ibagiriza ko bifatanije n'abacatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 abo mbere n'abarankitse arimo barahamagawe kubo kwitaba ubutungane i Bujumbura mu ntango z'ukwezi kuza namubaje nimba zo kwitaba canke akarungika umushingwa manza kugira ngo azushikirize nico yita ihohoterwa ryakorewe abo yarareze
finita umutayari ikibije nagiri ahubwo niyita imitaye tuzomu si ahantu umuntu yoba yigira mweranda ikintu kibi jewe namaragarita barangitse atari ciza nagiriye bajya abantu nigikido badaragize biraguba kibita narabagiriye amashuri narabagiriye ibanki ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga gukuraka
kuva mu mwaka w'2015 ico kigomezo Shalom cimuriwe mu Rwanda ubugifasha impunzi z'abarundi cane cane kwiga no gukora imigambi mito mito yo kwiteza imbere bye Clavin Yunkuru Kigali kubwijwe rya America.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya America buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe kwijwe rya America. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya America. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mwenye kongarwa yita imana yarazwi ku izina rya Boulanger Alimasi Tata wa Hisele Lwa yarafise icicaro muri territoire ya Fizi yaritavye umuremyi ahitanywe n'ingwara yaramaranye gikirikire bamwe mu bayobozi bitorero rya Malikia wa Bubembe baba mu ntara ya Kivu yepfo bavuga ko bazotora indi imana yo kumusubirira ni inkuru yo mumenyesha makuru y'u Amerika Vedaste Ngabo hari Yuvira mu busiriko bwa Kongo.
Mimi naitwa Tata wa Iselelwa, mtu Mungu kweli, Roho Mtakatifu.
Hija no hino mujyo wa Uvira na Baraka, urupfu rw'Imana izwi ku izina rya Bulangali Master Tata wa Iselelwa, waguye mu gihugu cya Kenya, aho yaramaze iminsi yivuriza indwara y'umutima agwatunguye abantu benshi. Kuko bamwe ntibumva ubu Imana yapfa, abandi nabo barimo abayoboke biwe, babarizwa mu itorero rya Marikia wa Bubembe, bavuga yuko ari umubiri wapfuye, kuko roho y'iyo mana yimukiye mu mitima yabo. Nebukadima ashinzwe iby'umwuka muri ritorero rya Marikia w'Ububembe kimwe n'abandi bayoboke b'Imana aho twabasanze mu kiriyo ku itorero rya Marikia w'Ububembe riri mu mujyi wa Uvira bambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero z'umukara n'ifoto ya Bulange ku mitima ahamya yuko Imana yimukiye mu mitima yabo
twaga ya kwamba nakwambia dunia ya kwamba
yaradusezeye abwira isi yuko azimuka kubwa umubiri ariko roho yiwe izahoraho turabizi ko twebwe mu Marikia w'Ububembe ko Tata wa Iselelwa ari mu mitima yacu tiyapfuye kuko ronti igipfu iko ndani yetu. Etienne Mberabagabo n'umuturage wo mu mujyi wa Baraka aho batsikicaro gikuru cy'itorero rya Marikia w'Ububembe Bulanga Alimasi Tata wa Iselelwa yarabereye Imana nawe hamye yuko batunguye n'uru rupfu rw'uyu mugabo witaga Imana
hano baraka abaturage ba Baraka byatuguye hejuru kubona Imana yapfuye ndetse bamwe mu bayoboke biwe batangaye cyane batangiye kubona Imana yabo yarapfuye ku munsi w'ejo n'abaturage bose rusange byabaguye hejuru bari bazi kuko iyo Imana yapfa ariko uyu munsi ni umunsi w'agakomamunwa kabisa abantu bose bikoreye amaboko abayoboke biwe ndibo bibaza cyane kundi Imana yabo yapfuye ariko abaturage yabaye indirimbo n'abantu bose bakomeza kubishima hejuru bavuga se Imana yanyu yapfuye ubwo se izazuka ryari cyangwa se hari ikindi kigombo cyayo muteganya ko ari nzayishimbo.
Uyu muturage w'umukongomani uvuga muri territoire ya Fizi witaga Imana warumaze imyaka 36 asengwa na bamwe mu baturage bo muri Congo, i Burundi ndetse no muri Tanzania. Bamwe mu bamusengaga bamya yuko yari bisubizo mu byifuzo byabo. Nsabimana Anwarita, tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka wa 2018 twahuriye mu mujyi wa Baraka iwe n'abandi Barundi baje gusengera Imana yarayipfuye.
Ndamusenze icyo ngombye cyose ndamusenze arakimbereza.
Ako so ndumbona kusenga umuntu.
Umuntu nsi no senga igikoko cyane igiti. Na Yesu yari umuntu.
Wendu wanda kusengu munu mkongomani?
Munu mkongomani imana yara mungi yemo abimana. None. None imana yoku njira mumbele.
Niwe bitanga zaewa maze kukukorela kufawa watanje kumwemera.
Aho natangu liye kumwemera ubuna moroza nkulako. Ubuna omisumu ndaribia ikawa vitamini wanji. Kintu cyose ndamusabye arambe.
Chalumba Ibanda ni umunyamabanga w'itorero rya Marikiya Ububembe avuga yuko nyuma yo gushingura Imana yabo abakuru 24 bahoraga bakorana na Bulange Tatawa Isererwa bazajya mu musozi wa Bieze uri Baraka bamara iminsi 3 basenga. Nyuma baze kwitora muzasimbura Bulange, mwomenye yuko Bulange Almas Tatawa Isererwa wavugaga ko ari Imana y'umwirabura ya mbere nyuma ya Musa na Yesu bamubanjirije. Apfuye afite imyaka 68 akabasize abagore babiri abana 10. Badatse ngabwo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuye.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamera abananya kumiriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi mu Burundi mu Rwanda. Reka tuyatangurire mu Rwanda n'umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yarigeze ku munsi wayo wa 17 kwa gatanu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe ya Police FC yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ikipe ya Gicumbi FC yatsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa kuri stade ya Muhanga. Kuri stade Muganda i Rubavu, Marine FC yatsinze Gasogi United ibitego biri ku busa. Ikipe ya AS Kigali yanganyije na Lyon Sport ubusa ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Umutoza wa AS Kigali Eric Shimimana avuga ko atari yiteze ko umukino urangira nta gitego kibonetse, ariko ngo ni mahire kuba ikipe itagitsindwa mu buryo bworoshye.
Urebye kuri match kuno yari meze okazio twabonye ariyo dezokazi ubonye ko ari zibitego ntabwo yari kurangira ari 0-0 uko nabibonye ko ari dezokazi ubona hariho kuataka no kubona ibitego biba bitandukanye. Twe ntabwo twatatse cyane ariko twabonye de situation de but zigera kurenye uko nazibaze yandi ubwo babaze igitego ariko ntibyakunze ntabwo byari kurangira ari 0-0 ariko nuko cyangwa umwe nukureba ikipe kuno imeze nuko twa tumeze paraporo kuno twa tumeze mbere twarankesaga cyane ariko safe de match tutankesa gisiga no kureba ikintu twaramforsa zo occasion tubonye niba bisaba kubona occasion esheshatu icumi ebyiri ugatsinda imwe babirangiye nibaza ko aribyo icyo twabuze. Reka turebe ikintu twakomeza kuramforsa turebe ko izo occasion tuzatugize ibyazo umusaruro.
Ku ruhande rwa Lyon Sport umutoza Alain Kirasa arasobanura impamvu ahitamo kwinjiza rutahizamo Ernest Sugira mu gice cya kabiri.
Nuko fizikma ataramera neza kugira ngo tumutangize ekipe iba ifite rythme abakinnyi baba bari a zero, ariko muri deuxième partie ekipe adverse cyangwa se natwe tuba turi ambese o gato kuko ama effort fizika wa yakoze niyo mpamvu mushira muri deuxième partie. Nibyo nari nasabye na mbere mwabonye ko ataraba fit ijana ku ijana biramusabigiye kandi ndabizi ko mu misiri imbere azabikora.
Ejo ku cyumweru habaye imikino ine. APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego biri kuri kimwe kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri stade Huye Butare, Mukura Victory Sport yanyagiye Sunrise ibitego bine kuri kimwe. Ikipe ya Heroes yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa kuri stade Muganda i Rubavu. Kuri stade Dola Mitie ku Mumena, ikipe ya Espoir FC yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 17 wa shampiyona, ikipe iri ku isonga ni APR FC ifite amanota 41. Ku mwanya wa kabiri hari Lyon Sport ifite 35, Police FC ikurikiraho ku mwanya wa gatatu na amanota 38. Ikipe ya kane ni Mukura Victory Sport ifite amanota 28, Kiyovu Sport ni ya gatanu na amanota 23. Ikipe ya gatandatu ni Bugesera ifite nayo 23, AS Muhanga nayo ifite 23 ikaza ari ya karindwi. Ikipe ya munani ni Marine FC nayo ifite amanota 23, ikipe ya cyenda ni Etincelles FC na amanota 21. Ku mwanya wa 10 turahasanga Sunrise ifite amanota 20, Gasogi United ni ya 11 na amanota 19. Ikipe ya 12 ni AS Kigali ifite 19 nayo, Musanze FC iza ku mwanya wa 13 ikagira amanota 16. Ikipe ya 14 ni Espoir FC na amanota 15. Ku mwanya wa 15 hari Gicumbi FC ifite amanota 12, naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 11. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Unao dukwite murundi yao nyuma indwi gira ya chumini indwi muhiganwa jimopira maguru umurugwi wa Musongati aliwo ukiri mukiwanza chambere na ho Ngozi City yoyo ikaba ili mukiwanza chanyuma amatati na yo ali mishirahamu ya basketball murundi niyo atumye kugeza uno munsi abakinyi bogiye guserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu batarava mu Burundi mu gihiganwa rizotangura kuri uyu wa kabiri. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Kuruno w'Imana niho ihiganwa ry'u Burundi mupira w'amaguru yasozera indwi giri ya 17 hagati ya Interstar na Atletico Academy imigwi yose y'Ibujumbura. Interstar niyo yatahukanye insinzi y'ibitsindo bibiri ku busa. Welo asanze amenyereza umugwa Interstar arashima kubona amazi inkino zibira datsindwa kandi akaba yizera ko agiye kubandanya akosora amakosa yo mu minsi iheze na kare Atletico ngo ntiyari yoroshe.
Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mechi salama. Unajua kila timu ikipata
dushimiye Imana kubona urukino ruheze turonse amanota 3. Umugwi wose uronsa amanota n'umunezero. Hasigaye kwitegurira urukino rukurikira. Umugwi twahiganwa wari ukomeye, twabaciye mu gihahumye kubera basamaye. Ku bwanje mbona ko turiko turakora ibishoboka byose tugakosora ibyagiye biratugora mu kahise ntivyongere kudushikira.
Mimi nikomba tunajitahidi ili tuone yambaye alipitaga asijirudie tena.
Nayo muri Atletico n'umubabaro ntangere umenyereza uwo mugwi amenyesha ko bakoze amakosa menshi akabavira mu gutsindwa akamenyesha ko abakinyi biraye.
Turabaye cyane kuko twiteze ko ushobora gutsinda ibitego bibiri bivanye ninge ko twateguye match. Bo match ubundi bwo itegurwa bivanye na ekipe igiye gukina. Twe twagaje gutegura ekipe bivanye n'ubwe ne twa tuzi Interstar uretse ko byahise amakosa mato mato mugabo yatinza akaba manini bivanye ko bivanye n'ibitego bakibaza bagutsinda yarafuko n'abakinyi bacu. Iyi minsi iheze twagerageje gukosora kandi baza ko nta bitego byakunda kwinjira cyane. Ahubwo uno munsi natwe dusate niho tuje kubona ko abakinyi petetre bashobora kuba bari bariraye bakabona ko umenga nta bitego bikibinjirana cyane abadefansere ariho baje guhava birangaraho gato bituma twakese ibitego bibiri.
Mu zindi nkino zo kuri ndwi ya 17 Flambeau du Centre yanganije na Vitaro ubusa ku bundi, Message Ngozi itsinda Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa, Bujumbura City nayo nyene yatsinze ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Lelier, Aigle Noir itsinda Kayanza United bibiri kuri kimwe, nayo Musongati umugwi mu ntara ya Gitega ukaba wagumye mu kibanza cya mbere by'ifata kibanza inyuma yo gutsinda Bumamuru igitsindo kimwe ku busa. Ngozi City nayo yatsinzwe na Olympic Star Muyinga ibitsindo bibiri ku busa ikaba ikiri mu kibanza cya nyuma kugeza uno munsi. Muri basketball naho kugeza uno munsi abakinnyi 12 bategezwa kujya guserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu Nairobi muri Kenya baracari Burundi kandi ihiganwa rizotangura kuri uno wa kabiri. Intandaro ya byose na matora yashyizeho Joseph Sabushimike asubiriye Auguste Kararuza mu burongozi bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Ayo matora yarashigikiwe n'ubushikiranganji bw'inkino ariko afatwa nk'itembagazwa ry'ubutegetsi n'ishyirahamwe Comité National Olympique rikora n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Kugeza uno munsi ishyirahamwe mpuzamakungu FIBA Afrique ryanase kwemera Joseph Sabushimike ko ari warongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ari nacyo gituma kwitabira iryo higanwa bikiri mu kibazo. Ubushikiranganji bw'inkino bwarategetse mbere Auguste Kararuza acemegwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ariko atemegwa n'ubushikiranganji kwandikisha Uburundi muri iryo higanwa aranabikora kuwa 10 za kuno kwezi nkuko ikete yarungiye FIBA Afrique rivyerekana ariko nubu nta nyishiraboneka. Baba bamwe mu bakinyi twavuganye eka no mu barongozi boherekeje uwo mugwi serukira gihugu bamenyesha ko icizere cyo kwitabirizo nkino ari gito cyane. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tuti mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneye ukanda kanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Ngundikije makuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.